Murakyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanye mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika, no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Ni umwanya w'amakuru. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda avuga ko abashaka gutera igihugu batazabigeraho.
Bashatse gushyira mu gaciro bakisha makeya y'uko bibwira ko intambara zose zitsindwa ntabwo ari byo. Abazitsinze cya gihe ubu nibwo bazitsinda kurusha.
Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yabivugiye ejo ku wa mbere i Kigali mu nama ya komite nyobozi y'ishyaka FPR Inkotanyi ayoboye. Muri Uganda, kurwana hagati y'impunzi zo mu nkambi ya Rino mu majyaruguru y'igihugu n'abaturage bayituriye byahitanye abantu babiri. Hasigaye iminsi 35 kugira ngo abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batore umukuru w'igihugu cyabo. Kandida Trump na kandida Biden barahangana muri iri joro mu kiganiro mpaka cyabo cya mbere. Izi ni ingingo z'ingenzi z'amakuru tubagezaho turi buri wese iwe mu rugo mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Mugume ku maradiyo yanyu, aya makuru atabacika yo n'ayandi yose twabateguriye. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri iri joro guhera saa tatu ku isaha ya hano Washington DC biraba ari saa cyenda y'ijoro i Bujumbura n'i Kigali, abakandida babiri bo mu matora y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, President Donald Trump w'umurepublikani n'uwahoze ari Vice President wa Repubulika Joe Biden wo mu ishyaka ry'abademokrata, bakorana ikiganiro mpaka cyabo cya mbere kuri bitatu biteganijwe mbere y'amatora yo ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa 11 gutaha. Ibindi tubibaze Diane Nini nahazwe.
Icyo kiganiro kiza kuba maso mu yandi muri Leta ya Ohio mu gisagara cya Cleveland kiza kumara iminota 90. Umenyesha makuru Chris Wallace akorera television Fox News aza kuba agihagarariye yavuze ko aza kubaza ibibazo bigizwe n'ingingo zitandatu: amadosiye bwite y'abakandida, ibijyanye n'ikiza cya virusi ya corona imaze guhitana abarenga 244,000 muri Amerika, igeno ry'umupfasoni Amy Coney Barrett muri sentare nkuru y'igihugu, ubutunzi bwa Amerika bwabangamiwe n'ikiza cya corona, ivyivangura rukoba mu bice bitandukanye vya Amerika n'amatora muri rusangi. Ingingo umenyesha makuru Wallace yahisemo kuza kugaruka ko mico kiganiro zize imbere mu ziraje ishinga abanyamerika, naho hari abamwagiriza ko imyumvire yiwe ku kibazo c'ivangura rukoba ishushanya ya Trump, avuga ko abakoze imyerekano yo kwiyamiriza ingufu zikoreshwa na polisi kubirabura arabagumutse. Ikindi kibazo gishobora kugaruka ko muri ico kiganiro nubwo kitari ku rutonde ni kijanye n'amatagisi Perezida Trump yaba yaramaze imyaka ishika ku 10 atariha imbere y'uko yiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu muri 2016, nk'uko biheruka gutangazwa n'ikinyamakuru New York Times cyavuze ko mu 2016 na 2017 Trump yarishe amatagisi angana n'amadolari ya Amerika $750,000, mu gihe mu myaka irenga 10 ibanziriza ibiri atadolari na rimwe yishuye. Trump yamiririye kure ibyagije biri muri iyo nkuru, avuga ko ari ikinyoma cyambaye ubusa. Uwo bahanganye Joe Biden nawe yuririraho yumvikanisha kwica ari ikimenyetso cy'uko Trump atashingaraje n'abakozi b'Abanyamerika akunze kuvuga ko arwanira, mu gihe umwigisha wo mu mashuri mato mato uzimya umuriro, umuforoma bariho amatagisi arenga 1,000,000 ku mwaka mu madolari ya Amerika, ariko Trump akaba yarishe 750,000 gusa. Ibiganiro hagati y'abakandida baba bahiganira intebe y'umukuru w'igihugu muri kahise ka Amerika zarerekanye ko bishobora kugira icyo bikora ku myumvire y'abatora. Yamara icuno munsi amatohoza afatiye kuba bajijwe yerekana ko ibice 90% by'Abanyamerika bazotora kandi badateze guhindura bivuye kubiza kuvugirwa muri ico kiganiro. Mu gihe kandi hari abamaze kuza baratanguye gutora, hari abandi bagisaba kurungikirwa amakarata yo gutorera ko mu mihana yabo mu ntumbero yo kwirinda ikiza cya virusi ya corona. Nubwo Trump adashigikiye, asigura ko bushobora gutuma atamucuba mu matora. Ikiganiro kidasanzwe cyo kuri uno mugoroba kiza kurabwa ku mateleviziyo n'Abanyamerika baharugwa mu mamiliyoni 100. Abazabwikurikirana nabo imbona nkubone baba ijana. Nugambere Donald Trump na Joe Biden bazagura amaso mu yandi mu kiganiro kibahuza.
Muri Somalia abanyamakuru n'amashyirahamwe yabo baramagana amagambo president w'iki gihugu aherutse gutangaza anenga ubunyamwuga bwabo. Oriane Tangishaka aratubwira ibindi.
Umukuru w'igihugu cha Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo yavuze amajambo anegura abamenyesha makuru mu gihugu ciwe, avuga ko atamyemenyerezo y'umwuga bafise cyangwa ubumenyi bw'umwuga buva ku burambe mu kazi. Umukuru w'igihugu yongeye yagiriza bamwe mu bamenyesha makuru kuba bakorana n'umugwi w'iterabwoba wa El Shabab. Perezida Mohamed Abdullahi Farmajo yabivuze aho yari mu rubanza ku munsi wa gatandatu. Abdale Ahmed Momin, umushingwabikorwa w'ishyirahamwe riharanira ineza y'abamenyesha makuru muri Somalia, avuga ko ayo majambo yavuzwe n'umukuru w'igihugu ashyira mu kaga abantu bari mu mwuga w'itangazamakuru. Naho biri uko, muri uku kwezi kw'icyenda leta ya Somalia yarashinze umushingwamanza ajejwe gukurikirana ibyaha bigigwa ku bamenyesha makuru. Ibyo byabonetse kuba ari igikorwa gishasha cyo gukingira abari mu mwuga w'itangazamakuru. Yamara mu myaka ya vuba ibice 10% byonyine by'abagize ibyaha ku bamenyesha makuru nibo bashoboye guhanwa imbere y'amategeko.
Abantu bagera ku 100 bamaze kugwa mu ntambara ikomeje ku munsi wa gatatu hagati y'ingabo z'igihugu cy'Armenia n'Azerbaijan, bapfa intara ya Nagorno-Karabakh. Ibindi kuri no nkuru Diane Nini nazwe.
Iyo ntambara yatanguye ku munsi wa Mungu niyo ya mbere ikomeye ihuje izo mpande zibiri kuva zatangura gufa karere kitwa Nagorno-Karabakh kuva mu 1994. Ako karere gafatwa nk'aka Azerbaijan kagenzurwa na Armenia. Mu baguye muri uko gutana mu mitwe harimo abasivile n'abasirikare, naho ibiharuro biterekana neza bangahe bahaguye ku mpande zitandukanye. Mu gihe akanama ka ONU kajeje umutekano kamaze gutangaza ko kaza guhura kicarira iki kibazo kuri uwa kabiri, impande zishamiranye zatangaje amategeko yo mu bihe by'intambara zegekana ko mu kwagirizanya gasomborotso ibihugu bitandukanye navyo ntibiriko bivuga rumwe ku vyana uruhagarara. Turukiya yatangaje ko iri ku ruhande rwa Azerbaijan, ivuga ko iri kwirarenganywa kandi yiteguye gufasha icyo gihugu kongera kugenzura ubutaka bwacu. Urusiya nabwo busanzwe bufise abasirikare muri Armenia bwo bwasabye ko intambara ihagarara atakirinze gusabwa, bwongera buhamagarira Turukiya kureka gudomeka umucano. Umwe bwa Buraya nabwo bwavuze ko buraje ushinga na kino kibazo kandi budateze kwemerera igihugu na kimwe kuvyivangamwo.
Leta ya Zimbabwe yarayifunguye amashuri nyuma y'igihe kirekire yaramaze afunze kubera icyorezo cya virusi ya corona. Oriane Tangishaka yateguye inkuru.
Umugambi wo kugurura amashuri yose mu gihugu mu kwezi kwa 10, igihugu cya Zimbabwe cyaratanguye kugurura amashuri mato mato ejo ku munsi wa mbere. Aya mashuri yari yarugawe mu ntumbero yo kwirinda ikiza cya corona. Yamara abigisha batari bake ntibatonze bitewe n'uko amashyirahamwe y'abakozi asaba ko leta ibanza gutanga uburyo bwo kwirinda ikiza cya corona. Basaba kandi uburyo bwo gukemura ibibazo biri mu kazi kabo bari basanzwemo imbere y'ikiza gihari ubu. Raymond Majongwe, umukuru wa sendika y'abigisha, avuga ko bazosubira gutonda ari uko leta ibahaye ibyo bariko barasaba. Aho yari mu rugendo rwo gusuzuma amashuri mu gisagara cya Harare, Majongwe yavuze ko abigisha badafise uburyo bukwiye harimo n'ubwo kwiyunguruza ngo bashike ku buzi bwabo. Yavuze kandi ko ataburyo bwo kurungika abana babo mu mashuri bafise bivuye ku mushahara muke bahembwa. Abigisha mu mashuri ya leta muri Zimbabwe bahembwa amafaranga ashika ku madorari 50 y'amanyamerika ku kwezi. Umukuru wa sendika y'abakozi asaba ko bahembwa n'imiburiburi amadolari 500.
Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku maradiyo yanyu, mudukurikire no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Amakuru mu biyaga bigari. Ejo kuwa mbere President w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda batazabigeraho. Yari mu nama ya komite nyobozi y'ishyaka ayoboye FPR Inkotanyi riri ku butegetsi i Kigali. Ni inkuru ya Eric Bagiruwubusa.
ari mu nama ya komite nyobozi ishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere perezida w'u Rwanda icyarimwe na perezida w'iryo shyaka Paul Kagame yavuze ko muri rusange icyorezo COVID-19 cyagize ingaruka ku nzego hafi ya zose zigize ubuzima bw'igihugu n'icyorezo gikomeje kuyogoza isi yose muri rusange kuva mu mpera z'umwaka ushize wa 2019 ku ngingo y'umutekano w'u Rwanda perezida Kagame yabwiye abari bateraniye mu nama ishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi ko abo yisaba rakari bagiye bananirwa kwihanganira imibereho bagahunga igihugu maze bagera mu mahanga nabo bakavuga ko bazagaruka barwana nkuko FPR inkotanyi yabigenje mu rwamba rwo kuhohora igihugu. Perezida Kagame akavuga ko ibyo bintu bihabanye.
Hari nabibeshya rero bagiye bibeshya bakavuga ngo bariya se RPF bariya bose bakiri bato bageze batya bararwana bahindura ibintu gutya natwe niko tuzabigira ntabwo ariko bigenda kubigira bikagukundira ugomba kuba uri mukuri ntabwo wapfa kubikora gusa ngo nanjye ndakora nk'ibyo bakoze bariya bakabavuga amazina ngo ntibagiye bari abana kwanza bagiye bate hari habaye iki yagenze gute bagaruka cyatumaga bashaka kugaruka cyangwa cyatumaga bahera hanze cyari iki aho hari byinshi cyane.
Umukuru w'u Rwanda mu ijambo rye yagejeje ku bari bateraniye mu nama y'ishyaka riri ku butegetsi yanagarutse ku bantu bamaze iminsi bafatwa ubu bashinzwe ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda anavuga ko hari n'ababiguyemo
byagiye bikemuka hari abari babirimo bagiye bafatwa abananiranye gufatwa bamwe babigwamo abandi baracyakomeza gutegura guhungabanya igihugu ariko ibyo navugaga ni ubutumwa mbaha aho bari hose ko ubundi bashatse gushyira mu gaciro bacisha makeya y'uko bibwira ko intambara zose zitsindwa ntabwo ari byo abazitsinze cya gihe ubu nibwo bazitsinda kurusha
kuvuga ko bazatahuka mu mugambi wo guhirika ubutegetsi perezida Kagame abereye ku isonga akavuga ko izi ari inzozi no kuzirota ubwabyo bitanashoboka
nzagaruka nk'uko n'abandi baje ngitere ndwane mbavaneho nshyireho ibyo shaka ubundi nibyo ngibyo ntabwo ari byo kuko no kubirota ubundi biragoye burya hari byinshi birota abantu barota kubera ko binashoboka ariko ibibyo kandi mpora mbabwira buri munsi bibaye imyaka 20 n'ingana iyo umuntu akubwira ukanabona ariko ugakomeza wanga kubona igikwiye kuboneka ugakomeza utumva kandi ufite amatwi yumva ariko ntiwumve kubera ikiri mu mutwe wawe ariko ibyo ngibi byose ntibubitindeho nabyo ukuri kurigaragaza ntabwo ujyaho ngo ugumye kuririmbe ubundi kurigaragaza.
Perezida Kagame kandi yongeye guhamagarira buri munyarwanda ahari hose gutahuka ku bushake kuko avuga ko mu Rwanda ari amahoro ariko anibutsa ko ushatse gutaha ku mananiza bidashoboka
n'abandi bose ureba bo hanze bari hanze abanyarwanda bakinyi n'abake nta nubwo ari benshi nk'uko bari bameze icyo gihe batubwira mu kirere kiruzi bo turabakangurira buri munsi tubabwira ko bakwiriye gutaha hari iwabo kandi uburyo bwose buriho bushobora kwerekana ko nta munyarwanda ukwiriye kuba ari hanze cyangwa abahanze buri wese ubishatse abifitiye uburenganzira yataha kandi akagira amahoro ariko ushatse gutaha avuga ngo genda tahanya nshaka kubiki nshaka kugiranya mugomba kubyemera niyo byabinyuranye n'amategeko niyo byabinyuranye n'ubuzima bw'igihugu uwe ni watubwira ngo ya ntabwo ari
kuva mu mwaka ushize wa 2018 kugeza n'ubu mu nkiko z'u Rwanda haraburaniramo amatsinda y'abantu batandukanye baregwa ibyaha byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda abo babarizwaga mu mitwe ya FDLR, FLN na P5 ihuriweho n'amashyaka 5 n'ihuriro nyarwanda RNC ivugwa ko yashinzwe na General Faustin Kayumba Nyamwasirimo uwavuga uheruka gufatwa akazanwa mu Rwanda ni Bwana Paul Rusesabagina wari ukuriye impuzamashyaka MRCD ari nayo ifite umutwe wa FLN witwara gisirikare mu bihe bitandukanye u Rwanda rwakunze gushinja ibihugu bituranye byarwo aho n'u Burundi na Uganda ko bimubitera inkunga barurwanya bagira ubusa ijwi rya Amerika Ikigali
Radio Ijwi rya Amerika irimo iragerageza gushakisha abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda kugira ngo bagire icyo bavuga ku byo Perezida Paul Kagame yavuze ko abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda batazabigeraho. Ntiturabasha kugira uwo tubona, ariko turakomeza dushakisha.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika, ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umusaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muri Uganda mu ntangiriro z'uku kwezi, impunzi yo mu nkambi yari no mu majyaruguru y'igihugu n'umuturage umwe mu bayituriye barishwe mu mirwano y'impande zombi bapfa amazi. Ni inkuru ya Inyashius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu gihugu cya Uganda.
Ukurikije ibitangazwa na leta ya Uganda, imvururu ziherutse kuba hagati y'impunzi n'abaturage mu nkambi ya Rhino yo mu majyaruguru y'igihugu ni kimwe bimenyetso yuko Uganda yonyine itashobora guha impunzi zisaga miliyoni ibyo zikeneye byose, kandi n'abaturage ubwabo itabahagije. Bityo leta ikiye mu kigo gishinzwe impunzi akabisaba abaterankunga kwihuta gutanga imfashanyo ikwiye ku mpunzi zose kugira ngo zigabanye igitutu ku by'ubutunzi bwa Uganda bigenewe abanyagihugu. Musa Echweru ni minisitiri ushinzwe impunzi mu gihugu.
The poverty that is prevalent among the districts that are hosting refugees compounded by the poverty.
Ati ubukene mu baturage mu turere ducumbikiye impunzi hiyongeyeho ubukene bw'impunzi ubwazo, nibyo birimo gutuma haduka imvururu hagati y'impande zombi. Urugero n'ubwicanyi bw'abantu bagira kuri 10 buherutse mu nkambi ya Rhino yo mu majyaruguru y'igihugu butewe n'imvururu zaturutse ku kurwanira amazi hagati y'abaturage n'impunzi. Hari hasanzwe umugezi wavomwaga n'amago y'abaturage agira kuri 100, ariko kubera ubwinshi bw'impunzi uyu mugezi usigaye ukoreshwa n'amago agira ku 400. Igitutu ku bintu bikenewe mu buzima nk'amazi nibyo bitangiye gutera ikibazo gikomeye.
That can degenerate to violence.
Uretse mu majyaruguru y'igihugu aho imvururu hagati y'impunzi ituruka mu gihugu cya Sudani y'Epfo hamwe n'abaturage zahitanye abantu 10 nk'uko minisitiri abivuga, imvururu zisa nk'izi zitangiye no kugaragara mu zindi nkambi mu burengerazuba bw'igihugu zicumbikiye cyane cyane impunzi ziva muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, mu Burundi hamwe no mu Rwanda, nk'uko impunzi ziri mu nkambi ya Rukinga zabisobanuriye Ijwi rya Amerika.
Ubirebye nk'atu nk'ahantu dutuye nta gihe imanza zisiba hoca amezi nk'abiri cyangwa atatu hatabaye imanza z'abataka n'impunzi barimo barapfa nk'amazi cyangwa se utodukwi dusenya. Hariho ahantu hari imisozi haruguru yacu irimo amashamba ariko
kiyazira kubura impunzi kuba wagira gute woja gusenya muri iyo misozi y'Abanyayuganda.
Sinumva navuga nk'abo nimbari mu majyaruguru utubwiye iyo raporo bayitanze ubwo bateba twebwe twabahaye raporo y'uko dusenya muri Tanzania, bafashe abantu babaka amagare barabafunga, impunzi zifungwa muri Tanzania amezi atandatu bazihora inkwi, zagiye kurondera inkwi kandi zidusimba ibiti ibyo abanyabagande biraho byuzuye. Ubwo rero bishwe babahoye izo nkwi n'amazi ntibabarenganije, babahoye ibyo nako baduhora.
Izi mvururu zitangiye gutuma hatakara ubuzima ku ruhande rw'impunzi n'abaturage, zanatumye ikigo cya leta gishinzwe impunzi kiyambaza abaterankunga barimo banki y'isi yose hamwe n'indi miryango mpuzamahanga bifuza ko basusumira hamwe igisubizo cy'ubukene mu turere ducumbikiye impunzi no gushyigikira impunzi n'abaturage. Hari imyanzuro wagezeho.
We have concluded in this steering meeting that refugee management.
Ati mu nama twagize na bamwe mu bahagarariye imiryango mpuzamahanga twemeranyije yuko gufasha impunzi ku isi hose ari akazi gasangiwe na bose. Abaterankunga ntabwo bagomba kwirengagiza yuko kubera ko Uganda yabaye intangarugero mu gushyiraho uburyo budasanzwe bwo gufasha impunzi byatumye izingana miliyoni 1,400,000 zihungira muri iki gihugu. Icyo akaba ari ikibazo kuri Uganda itakwifasha yonyine nk'igihugu. Dukeneye imfashanyo ikwiye kuri izi mpunzi kugira ngo habeho amahoro hagati y'impunzi n'abaturage. Iyi mfashanyo niyo gukoresha mu guteza imbere iby'uburezi, iby'ubuzima bwiza, kubungabunga ibidukikije hamwe n'imibereho rusange y'impunzi abanyagihugu baturanye n'izi mpunzi.
Health management both in for the refugees and the host community.
Ukurikije ishami rya Rundi ryita ku mpunzi UNHCR, Uganda icyumbikiye impunzi ibarirwa kuri miliyoni 1,400,000, kandi ko igihugu gicumbikiye umubare munini w'impunzi ku mugabane wa Afurika, kandi ko kubera amategeko yoroheza impunzi izo mu karere zose zikunda kuza muri iki gihugu. UNHCR yumvikanisha ko Uganda ishyira mu ngiro imishinga isesuye ifasha impunzi mu kuziha ibyo kuzifasha mu gihe gito by'ubutabazi hamwe n'ibyo kuzifasha mu buzima busanzwe kugira ngo zimere nk'abanyagihugu birimo imirima yo guhinga no kuzemerera gushaka akazi. Ignatius Spies, ijwi rya Amerika, Uganda.
Amwe mu mashyirahamwe yigenga y'abarundi akorera hanze y'igihugu avuga ko abantu barenga 200 bishwe mu minsi 100 ya mbere y'ubutegetsi bwa president Evariste Ndayishimiye mu Burundi. Leta yo ikavuga ko abakoze ibyaha bose babihanirwa. Inkuru mugezweho n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Kuva mu kuri igihugu Evariste Ndayishimiye yagimitswe itariki 18 ukwezi kwa gatandatu no mwaka ubutegetsi bwiwe buramaze gukwiza iminsi 100 amashami yigenga n'inani zayo aguriyemo ayahunze igihugu yashaza habona icegeranyo kivuga ko iho nyangwa ry'agateka kazi na muntu byabandanije muri ico kiringo. Ku bwabo mu kiringo c'amezi atatu kirenga ko iminsi mike hishwe abantu barenga 200 abandi baranyuruzwa. Ansele niko yagize atwara ari igiteka rimwe muri ayo mashirahamwe yabwiye ijwi rya Amerika ko ababangamiwe cyane arabakekwa kuba abatavuga rumwe na leta hamwe n'abaharanira agateka kazi na muntu
aho abantu bashika 23 bishwe abantu 16 baranyuruzwa amazima yongo 78 barashurasuzwa ku nguvu 39 barasinzikarizwa ubuzima iyo twita torture 313 nabo barahagarikwa bidaciye amategeko. Nta mugwi n'umwe w'abantu ucubahwa kuko muri abo 23 bishwe harimo abafasoni 26 n'abana 26. Muri 16 nabo banyurujwe hakaba harimo abafasoni 2 n'umwana umwe.
Nabo biruko abakora muri ico gisata bari mu gihugu bo bose ko babibona. Gerard Hakizimana atwara Policon F y'icyamarigwa ni kimenyane na kamwana wa mama yatangarije ijwi rya Amerika ko kuri leta nshasha abakoze ibyaha ahubwo basigaye babihanirwa.
Tuba turabye nyine cyangwa mukuru w'igihugu kuva agiye ku butegetsi nk'ishyirahamwe rikorera mu gihugu cy'u Burundi rihari hagati y'akazi na muntu turemeza ko ibyaha by'akazi na muntu byifashe neza kandi nta mwezi utari nke zatewe. Cyerekana ko abatakazi na muntu kateye imbere ni uko hacibwa za manza zikiriraho iyo hari umuntu akoze ikosa akarihanirwa. Hamaze tukababazwa ishyirahamwe novuga ko batekura mu gihugu bamwe bariko baracyoza igihugu mu kuvuga agateka akazi na muntu bagombye kurenganya abantu na cyane cyane babishyishije mu binyoma kugira bikunde berekane ko ibintu bitagenda.
Twagerageje kurondera umushikiranganje ajeje gushigikirana imibano agateka akazi na muntu no kongana kw'ibitsina umupfasoni Imeri de Sabushimike turamubura umukozi wo muri ubwo bushikiranganje ajeje agateka akazi na muntu yatubwiye ko ari mu nama. Icyo bikoze uwo mukozi yatubwiye ko ubushikiranganje bujeje agateka akazi na muntu ataco bukivuga kuri bene ayo maraporo bufata ko ari ibinyoma no gutyoza igihugu. Yemeje ko ibitari bike biriko birakogwa n'inzego zibijejwe harimo umugwi w'igihugu ujeje agateka akazi na muntu CNIDH hamwe n'ibiro by'umuhuza w'abarundi kugira ngo uburenganzira bwa muntu bwubahirizwe. Gusa kundi heze perezida Evariste Ndayishimiye yari yerekanye ingene abona agateka akazi na muntu kifashe mu gihugu mu kiringo cy'amezi atatu amaze atwara igihugu. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku munsi wa gatanu perezida Ndayishimiye yarahumurije abanyagihugu ko leta arongoye atacitazokora ngo ibakingire. Abakora bene ayo maraporo yabishyuye ko arabashaka kuvugira abakoze ibibi gusa.
Akateka akazi na muntu nibiraba leta ihamagarirwa kwama iminsi yose ikingira abantu bahuye n'ibibi. Uno munsi niba bashavuga agateka akazi na muntu nibatubwire bati hari habavigitime nakana ntimwigeze mushaka gucura ubanza kugira ngo banezerwe. Mugudosanga bariko bavugira abakoze iki baje kuvugira abapfunzwe bariko baraburana muga ntibigera bibuka bati bamwe bapfa ubwo leta iri kwirabavugira. Leta rero mugabo mu byo bayisaba no kugwanya kudahana umuntu akoze ikibi mu gihugu ategerezwa guhanwa. Rero sinumva uwo muntu rero asigaye akunda bene gihugu kurusha na leta.
Icyo bikoze amashirahamwe yigenga yashize ahabona iyo raporo iyo yamenyesha ko mu matohoza yayo yasanze abahohotera abandi bakingirwa ikibaba.
Suko biri mugabo mu minsi ya mbere siko vyita ko yari amavamuhira vyaribundikije aho imbonera kure abapolisi bamwe bagiye bahagarikwa mugabo naho nyene ugasanga hahagaritswe bamwe batumwa mugabo aba batumwe badahagaritswe. igituma ayo mababandanya yongerekana nuko abakora ya mabi bahabwa impigi aha twovuga imbonera kure twovuga abapolisi
ibiharuro byabishwe abanyurujwe canke bafunzwe muri iki kiringo byongerejwe n'imigwi y'abantu bitwaje ibigwanisho bibonekeje mu bice bitandukanye by'igihugu cane cane mu ntara za Cibitoke bubanza na Bujumbura zifatanye n'ishamba rya Kibira hame no mu Rumonge no mu Mugamba mu bumanuko bw'igihugu. Umukuru w'igihugu ndayishimiye arahakana ko atarabarubeli bateye igihugu ahubwo ko arabagizi ba nabi abicanyi basanzwe bitwaje ibigwanisho. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Muri iri joro rero nk'uko twabibabwiye mu kanya muri aya makuru, kandida Trump w'umurepublikani na kandida Biden w'ishyaka ry'abademokrat hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barakorana ikiganiro mpaka. Mbere y'iki kiganiro mugenzi wacu Frederic Nkundikije araganira n'abarundi b'abanyamerika babiri bakurikiranira hafi politiki yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Baravuga ku kintu biteze mu mpaka Trump Biden. Umwe ni Professor Athanase Gahungu wigisha muri kaminuza Chicago State ho muri leta ya Illinois mu burengerazuba bwo hagati bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Undi ni Professor Lionel Remesha wigisha muri kaminuza Alliant iri muri leta ya California mu burengerazuba bw'igihugu. Professor Athanase Gahungu ni utangira.
Ya tujya matora mbere none ko bamwe baratanguye kuza baratora mu bihe bidasanzwe abantu bamaze iminsi kugira icyo bita amaproteste zayegereyegere bamaze iminsi bari muhira bameze nk'abugaranywa abantu bigira muhira abantu bakorera muhira. Urumva rero ibyo bica bituma umuntu yibaza ati mbe none muri abo bantu babiri muri abo bashinga ntahe babiri utagushobora kutubwira ijambo rituremesha n'uyuhe. Twari turamaze kubona Trump ariko aritoza ukuntu akankabira abantu ukuntu atabasomera. Turamaze kubona Biden ukuntu ariko aritoza ibyo agomba kuvuga abigitinganya ntabivuge neza. Ibyo rero byose nibyo jewe ngomba kuraba yuko uyu munsi bashoboye kubigira neza batabigize nk'uko bahora babigira.
Namwe Professor Lionel Remesha, ibintu murindiye kuraba muri izo mpari zihava ziba amasahari imbere ni nk'ibi?
Ego cyane, murakoze cyane mushinga ntahe Nkundikije. Turaza kuraba ukungene ibintu by'ikibazo cya COVID-19 kiracyari ikibazo kigiteye amakenga cyane cyane abanyagihugu hamwe abakoresha hamwe n'abadandaza baracyari kuguma bagerageza kubandanya imirimo, ariko leta irakwiye kuguma ibandanya itanga intege nk'izo yari yatanze mu minsi iheze. Urumva ndaza kuraba imigambi bashyira imbere mu kugerageza gufata mu mugongo abakoresha n'abanyagihugu kugira tu ubutunzi bushobore kuzamuka muri izi ngorane zatewe na COVID-19.
Ndi Professor Athanase Gahungu, ukuntu baza kwishyura, ukuntu baza kwishyura ibibazo by'umumenyesha makuru ahambaye cyane rwose Chris Wallace hava ababaza ibibazo, ukuntu bava bishyura ibyo bibazo, murabona gushobora guhindura aha abanyamerika bahagaze ku byerekeye ukuntu bazotora mu kwezi kwa cumi na rimwe aho itariki zitatu?
Nk'uko nabivuze, abantu benshi twaramaze kuraba aho tuzotora mugabo hariho benshi bazoza muri aya matora bariko bararaba ati mbe noneho uzodufasha n'uyuhe. Hariho rero abo bantu baje batemera neza ibiriko biraba, hariho abaje babona yuko ibyo bamaze iminsi babwirwa bishobora kuba bitari byo ku byerekeye Biden cyangwa ku byerekeye Trump. Ubu rero tuzakuraba yuko abo bantu badafite icyo bahagaze ko batemera byose yuko aba Trump aba Biden ashobora kubahindura mu mutwe badaheza bakamutora batowe umutoye.
Mwiho Professor Lionel Remesha, izo mpari zirashobora gutuma abantu bahindura ivyiyumviro canke aho bigeze ubu abanyamerika benshi baramaze gufata inkingo zerekeye ukuntu bazotora?
Ego, ivyo ni vyiza cane kuko amadeba niho iyo bayashize kuri televisiyo abitoza niho bashobora gushikira abanyagihugu benshi, ari abanyagihugu benshi batabazi batazi imigambi yabo ariko bashoboye kubabona muri teva bakumva amajambo yabo. Abo hari abanyagihugu benshi iyo habaye amateva bakabumviriza bishikira abantu benshi. Aho rero birashobora gufasha nk'abatari bwamaze kwiyumvira aho bazotora, birashobora kubafasha kuraba aho bashobora gutora bijyanye n'imigambi bifuza.
Professor Lionel Lemesha, Professor Atanas Gahongo, Murakoze cyane gose ku byimbura mushikije y'impari zitegekanijwe mu masaha ari imbere. Murakoze.
Murakoze cyane Frederic.
Shuti zacu mbashimiye ko mwakurikiye aya makuru na harero aho murije. Mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika.